nzamba
nzambira samirana
Kadiyo inzamba agateka kawe tulikuwa mbele igenekezo ya 13 Nyakanga amakuru twabateguriye yagizwe n'ingi ngonguru nkuru zikurikira Musitanteri wa komine Nyamurenza aragirizwa kugira uruhara mu bwicanyi bw'umunyagihugu Claverse Ndayigaya yishwe ahava araturigwa ahambwa nabiwe batahari ivyo bikaba bishigwa ahabona na Pacifique nini nahazwe aharanira agateka kazi na muntu Kuri wa mbere niho hatangura umwaka w'ishure w'2021 ushira 2022 ariko abanyeshure hamwe hamwe bakaba batakiriwe kubera batari bafite ivyemeza ko bapimwe umugera wa corona. Cibitoke bwayi naho havugwa abantu barenga 10 banduye ikiza cya corona mu gihe bari mu kigandaro. Aya makuru mugira muyashikirizwe na jewe Diane Nkurunziza. Mukanyi sase idonido ryayo ntimuje kure
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi 3 akaburungu inzamba akaburungu org
ndasubiye kubahikaze muri ano makuru duhere mu gisata cy'agateka kazi na muntu umujyango w'uwitwa Theoneste ambaza umutima aratewe amakenga n'ukuwabo hamaze iminsi hafu kwezi atawuzi irengero jiwe Theoneste mbazo umutima yabakumugwa mukuru w'intara ya Muyinga yabuzwe irengero kuva mu mpera z'ukwezi kwa munani bikavugwa ko yafashwe n'ujejwe iperereza aho mu ntara ya Muyinga umujyango wiwe usaba ko uwomenyesha uwabo ahafungiwe idonido na Josine Kazi
uwo mugabo Theoneste mbazo umutima yahagaritswe n'umwigisho wo kwishure shingiro rya Nyamarumba mu buyobozi bw'indero bwa komine ya Muyinga yahagaritswe n'umugwi urimwo abakozi b'iperereza bari kumwe n'imbonerakure hari ku igenekerezo rya 24 Nyandagaro guheze nk'uko amakuru dukura mu muryango wiwe avyemeza
yatanguye yumva abantu basaba nimero ziwe harimo n'imbonerakure nyene n'undi mupolisi aramutelefona amubazari aramubarira amubarira ngo bukeye amukeneye wewe ntiyagiye bukeye ngo amubarire hanyuma ku wa gatatu itariki 2022 ata kuko asanzwe afite akamoto akoresha ikimotari avuye ku kazi atwaye umuntu aturabona inyuma yiwe imoto imukurikiye baramuhagarika amubaza ati wowe uri naka izina atoya ati none zana kananga muntu ata aramuha ubwo tugende baramubaza n'irindi zina ry'undi muntu w'umutare w'umwigisha avuga ati nta wezi atagaza imodoka dokumentasiyo atarurira atarurira
ayo makuru abandanya yemeza ko amaze gufatwa yajanywe gufungirwa mu gasho k'igipolisi muri iyo ntara kuva ico gihe akaba atawurasubira kumukubita ijisho umuryango wiwe ugasaba ko womenyeshwa aho uwabo afungiwe
kandi mu gitondo baramubaza kumwumviriza wewe bamugumizayo ari umupolisi yasi agenda barira prokirere ati ari umufungwa basigaza batobora ngo bumvirize aza kumuraba akaramubaza none wewe ufungiwe ati jewe n'ukuri nabonye bamfata nta kintu na kimwe nzu ntiyagiriye subirayo arasubirayo kugera n'izisaha nta n'ijwi ryiwe ndasubira kumva
uruganda rwa radiyo inzamba rukaba rutashoboye kuronka kuri telefone Lievant Tuyishemeze arongoye iperereza muri iyo ntara ari nawe adomwa ku rutoke ku bijanye n'inyuruzwa rya Theoneste mbaza umutima
mu makuru ajanye n'agateka kazi na muntu kandi Claverse Ndayigaya yishwe ugw'agashinyaguro uwo mutama wo ku mutumba Mushonge komine Nyamurenza intara ya Ngozi yicishijwe amahiri araturigwa yongera hambwa abiwe atariho bari hari itariki 4 z'uku kwezi ivyo vyashizwe habona na Pacifique nini ndahazwe arwanira agateka kazi na muntu akaba n'umukuru awishira hamwe Focode aranegura n'ingene uburongoye komine Nyamurenza yagize uruhara mwiyicwa ry'uwo mutama w'imyaka 75 yishwe yagirizwa uburozi Pacifique nini ndahazwe arongoye Focode
ariwe yaroze Desiderata Nishimwe mu mwanya wa mbere igihe hari yageze nko kumushingura aramutegeka kwinjira muri morgue abaramugaranirayo bamuteka kwaza gusohoka ari uko asubije ubuzima ico kiziga ibyo ntibyashoboka mu nyuma binaniranye bamubwira ko yabonye ateza kwikorera ikiziga akagitwara ku ruhafu ariko navyo nyine ntibyari bidashoboka ku mutama w'imyaka 75 inyuma yaho mutama Karaveri Sindayigaya n'umukenyezi biwe barapfunzwe
Pacifique ni nahazwe abandanya yerekana ko ibyo uyo musanteri yakoze evyo tuma ashiga imbere y'ubutungane akanabihanirwa
tariki 4 nyakanga musitanteri wenye nubwiwe yasohora mu gasho wa mutama amusohora atana kimwe avuganye n'umopeji yari yamupfunze yari afite dossier acagenda mujanye ngo hari ko hakorerwa ibikorwa rusangi aho bita kujya Kigali hanyuma umutama aratakamba aranavuga yuko afite amafaranga ati jewe singahamba ni mushikane iwanje bidashobotse naho musubize mu gasho kuko yarabona ko ashobora kumererwa nabi mushitani ati nagushikanye ntabindi amusigaho abagabo batandatu bari mu bari ko barakorera ngaho rero niko kucyafata uwo mutama bamujana aho ku musozi wa Mushonge abariho bamwikira bongera baramuturira baramuhamba abiwe batabona muri kino kiringo umujyango waratabaje abarongoye igipolisi mu ntara baraheza barafata abagabo batandatu mugabe igiteye makenga nuko musitanteri we atari ko arakurikiranwa ku ruhara yagize muri ugo rupfu kandi biboneka ko ari mu bari bemeza ibintu by'ibintazi bitagira icyemezo uravye nyifato zose yagiye aragira biboneka ko yarazi ibiza gushikira uwo mutama mu bintu byo byihuta nuko musitanteri we nyene yokurikiranwa nk'uwashyigikiye ubwo bwicanyi
Radio Inzamba ntitwashoboye kuronka kuri telefone yiwe ngendanwa musanteri Cesaria Nizigimana kugira ngo twumve icyo avuga ku bwicanyi yagirizwa kugira mu ruhara
Inzamba
Radio Inzamba tubandaniriza amakuru twabateguriye mu gisata cy'amagara y'abantu abantu barenga 15 nibo bamaze kumenyekana ko banduye umugera wa COVID-19 mu kiringo cy'indwizibiri ku mutumba wa Bwayi mu ntara ya Cibitoke amakuru dukura muri iyo zone ya Mugina yemeza ko abo bantu banduriye icyo kiza mu gikorwa cyo kugandarira wahora arongoye umutumba Bwayi abanyagihugu bakaba bafite ubwoba bwinshi kubera abandura icyo kiza batera biyongera ido nido na Valerie Mucho
aba bantu batowe umugera wa COVID-19 inyuma y'ikigandaro bagiyemo cyuwahoze arongoye umutumba Bwayi ariwe Jean de Dieu yitavye imana kuwa 30 myandagaro uno mwaka nkuko amakuru dukura kuri uyo mutumba abivuga ikigandaro c'imisi indwi citabwe n'abantu batari bake bo kuri uyo mutumba Bwayi wa zone buseruko umwe mu banyagihugu bo muri iyo komine ya Mugina asigura ko benshi mu bitavye ikigandaro bene kuganduka kuri uyo mukuru mutumba bamaze gutogwa COVID-19 agasaba abajejwe intwaro kurungika umugwi ujejwe gupima kugira hamenyekane abamaze kwandura
nakuri twebwe ibintu biriko biraba ku mutumba wa Bwayi nukuri nakajereza byakiyobeye amakorwa na sika yanjye ubuhede segiteri yabuze mama wiwe hacye n'isiri nawe akarapfa umuryango ucuza ku kigandaro abantu baje ku kigandaro n'abaje kuganduka mu bari mwinshi ariko batora COVID-19 rero twasaba nimba bishoboka abategetsi baraba ukuntu bozana umugwi jeje gupima upima abantu bari ku mutumba w'abantu bose bashobora kuba bashitse ahantu hanyuma hamenyekana abagwaye n'abatagwaye
tubibutse ko no mu zindi ntara ibitigiri by'abandura umugera wa COVID-19 bidasiba kwiyongera Radio Inzamba tukaba tutarashobora kuronka abajejwe magara y'abantu mu ntara ya Cibitoke kugira tumenye icyo bagiye gukora kugira bakingire abanyagihugu bo ku mutumba Bwayi
Muganga Yohani Minani yahoze ari umushikiranganji w'amagara y'abantu habona ko ibintu bisa n'ibitera byunyuka aravye abantu baguma abahitanwa n'icyo kiza cya COVID-19 mu Burundi agasaba umukuru w'igihugu wenyene gufata ingingo ruhasha zijanye no kurwanya icyo kiza bibaye ngombwa agabuguza abategetsi batavyifatamo neza bitabaye uko umukuru w'igihugu na leta yiwe nibo bazobazwa amarira n'amaganya ariko aterwa n'icyo kiza mu Burundi tega amatwi muganga Yohani Minani
buri munsi turonka inkuru mbi z'abantu bariko barapfa ku bwinshi mu gihugu cacu cy'u Burundi mu ntara zose zacu mu makomine nka yose abo bantu bicwa n'ikiza COVID-19 birababaje cyane kubona leta yirengagiza ico ciza ikagifata minenegwe kandi ari ciza kirimo kirahonya barundi ni bintu byoroshe kugwa iki ciza covid 19 na cyane cyane utangura gucancisha abanyagihugu turasabye umukuru w'igihugu kuko niwe biraba ubwa mbere na mbere ahaguruke ntareke ngo arafise abashikiranganje ngo arafise ikipe tekinike ngo imwe yabikora abo wa mbere ahaguruka mu rwanda iki ciza misi yose asabe ubushikiranganje bw'amagara y'abantu ko bamubwira ibirimo biraba kwiki ciza naho kigeze afata inkoni y'umukuru w'igihugu mu rwanda iki ciza atanga amategeko akwiye kandi ntabanduka nako akombora uwo muntu wese adakurikiza ayo mategeko y'urwangiriza cya covid 19 kandi wa kabiri amusubirira ni umushikiranganje w'amagara y'abantu nawo nyene akabura ntabishoboye amumfukuze ashyiraho ubundi kuko saho gutuma abana batanga itegeko ry'amabwirizwa bwiza gukurikizwa yigishwe kuva kuri perezida ariwe yatanze gushika kutwara umutumba bitabaye uko ejo ubusa bimwe barapfa bazurira batuka umukuru w'igihugu batuka leta bazovuga ko ari perezida wenyine yabariye ari leta yiwe yabariye ko batagira ikibahurura
amagara y'abantu tuyabandaniriza mu gisata c'indero mu gihe umwaka w'ishure w'2021 ushira 2022 watanguye kuri uyu wa mbere amashuri amwamwe yo mu ntara ya Kayanza na cyane cyane yafise indaro ivyigwa ntivyatanguye uko vyategerezwa kuko abanyeshure batonze badafise icemeza ko bipimishije umugera wa corona baca basubizwa inyuma kugira ngo baje kwipimisha ku turere tw'ubuvuzi tubegereye naho biri uko mu ntara ya Muyinga hoho abanyeshure biga baba mu ndaro baritabiriye akama ko kwipimisha umugera wa covid 19 kuko amakuru atandukanye ava mu burere bw'ubuvuzi bwo mu ntara ya Muyinga vyemeza ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Josephine John Senkunzimana
Muntara ya Muyinga haracari bake bake umwaka w'ishure warenze utangura batarashobora guheza kwipimisha aho bibonekeza n'ubu uko bitaro bimwe bimwe vy'amakomine ya Muyinga nkuko amakuru Radio Inzamba yaranse avyemeza abatari bwashobore gupimwa ngo nabagiye barakwega amaguru bagashima kuza ku munsi wa nyuma maze bakahurira ari benshi ugasanga ntibapimwe bose ugasanga ntibapimwe bose nkuko bamwe mu bapima abanyeshure babimenyesha ari ngo naho biri uko uno munsi ngo nta benshi batonze kwipimisha mu ntara ya Kayanza naho mu gatondo ko kuri uyu wa mbere ku bitaro bikuru by'iyo ntara hibonekeje imirongo miremire y'abari baje kwipimisha bagizwe n'abanyeshure n'abigisha iyo mirongo yari icibonekeza kushika n'inyuma ya saa sita z'uno munsi nyene aho mbere na bamwe mu banyeshure bagiye gutangura y'ishure nshingiro bava mu ntara za kure bari baherekejwe n'abavyeyi babo ibintu biri uko mu gihe ico gikorwa kuri abo banyeshure n'abarezi babo catanguye ku munsi wa gatanu y'indwi iheze bitegekanijwe ko kizorangira kuri uyu wa kabiri hakaba hari abavuga ko iyo minsi yari yategekanijwe ico gikorwa ishobora kurenga abarezi bo muri ayo mashure y'indaro nabo bavuga ko badategera igituma bahamagariwe kwipimisha ku gahato kuko inyuma y'imirimo yabo baca basubira mu mihani wabo aho bashobora guhura n'abantu banduye canke batanduye mukamenya ko iyo ntara ya Kayanza iharugwamo amashure atanu afise uburaro
Radio Inzamba tukivuga makuru ajanye n'indero ngo imyidogo n'imyishi ku bavyeyi barereye ku ishure ryigenga Sunrise School ryo ku mugwa mukuru w'intara ya Rumonge mu gihe iryo shure ryategerezwa gutangura umwaka w'ishure nk'ayandi kuri uyu wa mbere iryo shure ngo ntiryuguruye imvo ngo ni uko ryugawe kuko ridakwisha ibisabwa abo bavyeyi bakaba basaba abarongoye iryo shure hamwe n'abajejwe intwaro gutorera umuti ico kibazo ni inkuru tubaza Blaise Nijimbere
Ibikoresho byose vyankenerwa vyari byateguwe biragugwa abana baritegura gutangura ivyigwa bajanye abana kuri iryo shure abavyeyi bavuga ko bari bazi ko Sunrise School ishure ryigenga ryo mu Rumonge ryugurura kimwe n'ayandi umwaka w'ishure munyuma abavyeyi baronse ubutumwa ko abo bana batiga kuko ishure ryugawe. Ibyo bikaba byarabaje abavyeyi kuko n'abaserukira iryo shure batavugisha ukuri kubibuze kugira iryo shure ryugurugwe.
Twebwe biratubabaje rwose ku buryo tubona yuko abana bacu bagiye mu ibarabara. Ikibabaje rero nuko ubusanzwe arongoye iryo shure ntagomba kuvuga ikintu na kimwe kugeza ubu ntituzi impapuro zibuze ukuntu zingana, ntituzi izo nkaratasi ubushikiranganji bwamutumye uko zingana. Ubu ntitubona icyo tugiye gufata, ntituzi yuko abanyeshure bazoguma mu ibarabara bara ntituzi yuko n'umwaka batazokwiga, ntitubona iyo baca bajanwa na cyane cyane kw'iryo shure ari ry'abigenga.
Amakuru ava ngaho akemeza ko umushikiranganji w'indero ari we yahagaritse iryo shure, ariko abarongoye iryo shure ngo ntibaretse gutoza amafaranga y'ishure, baranasesaguza abavyeyi bagura ibikoresho by'ishure kandi bazi ko hari ivyo badakwije, bagasaba abajejwe intwaro gufasha kugira abana basubire ku ishure.
Rero twebwe ico dusaba, twasaba nka buramatari w'intara ya Rumonge yuko yodufasha, twasaba yuko yodushikira hejuru kugira ngo kumbure abana n'imiburiburi ntibaje mu ibarabara, kuko kandi nagahombo kanini haba kugwaruka, haba kuri twebwe abavyeyi, haba kandi ku gihugu. Nyamba ari ingingo zifatwa n'izifatwa, nyamba ari birondorwa n'ibirondorwa mugabo abana babe bari ku ishure.
Kuva mu mwaka w'2017 hari amashuri y'abigenga yo mu ntara ya Rumonge yagiye arugagwa, ahanini ahogwa kuba adakwije ibyangombwa cyane cyane impapuro zisabwa zerekana ko bakora bemewe n'amategeko. Radio Inzamba twarondeye userukira imbere y'amategeko ishure Sunrise School, ariko ntiyashoboye kwitaba cyo kimwe na buramatari w'intara ya Rumonge Consolateur Nitunga abavyeyi basaba kubafasha.
Inzamba
mu makuru avugwa mu gisata c'imibano havuga ubukene bw'amazi mu makartiye amwamwe yo mu gisagara ca Gitega. Aba bakuru uwo mugwa mukuru wa politike bakavuga ko babayeho mu buzima bubi kubera ubwo bukene bw'amazi, batinya kwandura indwara zituruka kwisukurike, bagasaba rejidezo kubaha amazi nk'uko bayatanga mu makartiye abamwo abatware no mu amazu yakira ingenzi. Inkuru tubaza Beni Axela Khan.
Abanyagihugu baba mu gisagara ca Gitega umugwa mukuru wa politike y'u Burundi bavuga ko hari amakartiye amwamwe ataronka amazi, aho bavuga ko bituma babaho mu buzima bubi. Bavuga ko hahera indwi zibiri canke zitatu atanima ry'amazi rikorotse ku mabombo yabo. Ibido y'amaritiro 20 ikabigurwa amafaranga 500 kandi bakarindira umwanya muremure.
Ikibazo dufite cy'amazi amakartiye amwamwe nka Yoba, Nagarama, Rango n'amakartiye atabona abakiriya. Izo kartiye rero ziramaze nk'imyaka irenga nk'ibiri tuma dusemerera ko amazi bayaducira, baraducira amazi ugasanga aheze nk'indwi zibiri zitatu atamara atanima turonka ry'amazi. Uhamagara umukozi uno munsi ukamwangaza uno munsi ejo buca yitahe, kuko kuja kuvoma akamara amasaha ane yagiye kuvoma, hama agaca agaruka ngo akore ibyo muhira navyo. Na cane cane muri iki gihe ca covid batubwira gukaraba dukaraba imisi yose, wumva utaronse n'amazi utekesha gukaraba wumva ko bicarigora. Nk'abasanga bafite amabotike ubare abapolisi bapatiye sivile bakaca bahaca ngo ntibazanye amazi y'ubukaraba, nawe nta nayo kumufisa bakaca bagusha amande, wumva ibyo byose ni ingorane.
Bidoga bavuga ko amakaritiye abamwe abategetsi n'abafise amahoteli yakira ingenzi ko bobo baronka amazi ya rejidezo ata kibazo bagize, bakavuga ko bitaborohera guhangana n'ikiza ca covid 19 bisaba ko umuntu akaraba intoke kenshi kandi ata amazi bafise.
Iri tangaza rero nuko hari amakaritiye hafi iwacu imbere ugasanga barahogereza imiduga alandi barayagurisha, abenyine tugura ni bayagurisha muri igeza katugiye nyinshi yose amazi ngo na Kenya ngo na Kenya ni mu Kenya mugabo ba Kenya makaritse aye abantu atishis nico tiyaburamo nabwo wogwamo ni makenya twese tubanza kura kaya mu hoteli no hoteli ntiyigera kama amazi ningo hari abantu baherewe ku maze yagireza abantu bayaro kugira navuga yuko atangi bicuri baratangi bicuri kugira amazi yabo ntabadaye kujama kugira amazi ayugare ugare ni hoya yose bihera ku kama hoteli. Aho rero bari kuri uwo murongo ni bacha baronka gahenge.
Bavuga kandi ko bagiye kutoroherwa na cane cane muri iki gihe amashuri yatanguye. Uruganda rwa Radio Inzamba agateka ka we ntigwashoboye kuronka kuri telefone ingenieur Jean-Claude Manirakiza arongoye igisata cy'amazi n'amatara hydraulique mu karere ko hagati no mu buseruko bw'igihugu ngo agire ico avuga kuri ubwo bukene bw'amazi buvugwa mu gisagara ca Gitega.
Radio Inzamba mu makuru ajanye n'imibano kandi abanyagihugu bo ku mugwa mukuru wa komine Kayogoro mu ntara ya Makamba bariyamiriza inyifato ya bamwe mu bapolisi ni mu gihe kuri uyu wa mbere harimo polisi yashatse gutwara ipikipiki abanyagihugu barayimutesha abakora akazi ko gutwara abantu ku mapikipiki bagasaba ababijeje gutorera inyishu ikibazo cy'impapuro ziranga izo pikipiki kugira ngo abo bapolisi ntibaze barikika mukiza inkuru dushikirizwa na Vanessa Muhiteka.
Aho ni mu kibanza ipikipiki zitegerera abo zunguruza bita kuri parking ku mugwa mukuru wa komine Kayogoro mu ntara ya Makamba. Hari igihe cy'isaha zitatu kuri uyu wa mbere aho umupolisi yashatse gufata ipikipiki yari ihagaze muri icyo kibanza ngo ayitware. Naho uyu mupolisi watagira musauza yagerageje gukoresha iterabwoba abagendesha amapikipiki n'abandi banyagihugu baraho baje bahagurukira rimwe baranga ko iyo pikipiki ivaho nk'uko tubishikirizwa n'umwe mu babibonye.
Babonye ukuntu bayisimbiye ko nyene yo siho yari abanyagihugu baca barashwa abantu kanavuga none iyo moto yihora iki ikoze iki ikoze ifite n'iryari rero abanyagihugu bagomba kugwana uwo musauza yakire inkoho uwo bari bahekanye arayimwima nkuko byakabaye kera atabara yumuha amaze kuyimuha rero niho kiragomba kurasa undi kurasa abanyagihugu nabo barasarati wewe urasa umwe nawe ntuhava abazuguruzuguru abazuguruzuguru abanyagihugu bagombye kugira akantu k'agashavu ko kwihanira kuko hagombye no kuvuga amasoro n'Imana yakinze.
Abakora akazi ko kunguruza abantu ku mapikipiki basaba bijejwe gutunganya neza ibijanye n'ibyangombwa biranga ayo mapikipiki kugira abapolisi babure aho baca mu kwikika mu kiza.
Leta nidutunganirize iki kibazo kijyanye n'amamoto kuko uyu moto n'umupolisi ni nk'uko nakagomba twebwe rero tukavuga tuti leta yakwiye gutunganya neza ibyangombwa by'imoto bikabaho. N'abanyagihugu ntihame bagenda birukanga babonye umupolisi kuko birababaje kandi turizera neza yuko nabo bapolisi bagenda barigenza ku bantu ko badaca babihema.
Kuri iyo nyifato ya bamwe mu bapolisi yiyamirizwa n'abunguruza abantu ku mapikipiki twahamagaye ku murongo wa telefone komiseri Emmanuel Imana Riyo atwara igipolisi mu ntara ya Makamba ariko ntiyitaba.
Mu kurangiza amakuru twabateguriye kuri uyu wa mbere imigwi y'u Burundi iri mu ihiganwa rya Afrika ya volleyball mu Rwanda ntiyorohewe aho biboneka ko ibyo kwiga bikiri byinshi. Mu mupira w'amaguru naho mu nkino zihuza imigwi muri Afrika Message Ngozi na Bumamuru nta numwe warose intsinzi Idonido na Jacob Sibomana.
Umugwi wa Bumamuru ukina inkino za Afrika z'imigwi yatwaye ibikombe iwabo wakinye na Diablo Noir muri Congo Brazzaville. Urukino rwabereye kuri Azam Complex muri Tanzania aho iyo migwi ibiri yanganije ubusa ku bundi. Bumamuru rero yakiniye ahe Dar es Salaam kuko ibibuga byose byo mu Burundi byahagaritswe n'ishyirahamwe ry'inkino muri Afrika kuko bidakwije ibisabwa kugira byakira inkino mpuzamakungu. Na Message Ngozi nizokinira urukino rwo gusubiriza inyuma yaho uwo mugwi w'Ingozi unganirije na Union Sportive de la Gendarmerie yo muri Niger igitsindo kimwe ku kindi i Niamey. Uko gusembera rero kubera kubura ibibuga birafise inkurikizi zikomeye cyane ku migwi yo mu Burundi kuko ikina tabarorezi bigatuma ibura bayishigikira kandi kanatakaza amafaranga menshi yabuje kurorera hakiyongera ko nayo ikoresha mu kuyunguruza. Muri volleyball naho mu nkino za Afrika zihuza ibihugu ziriko zirabera mu gihugu cy'u Rwanda umugwi w'abagabo warangije inkino zo mu matsinda utsinze kabiri utsinda rimwe aho wirahiye igihugu cya Burkina Faso ku maseza 3-1. Uwo mugwi rero muri kino gihe uri kukina inkino zo guhiganirwa ibibanza kuva ku 9 kugera ku 16. Kuri uno wa mbere Burundi bukaba bwatsinzwe na Mali amaseta 3-1. Umugwi w'abakobwa nawo mu rukino rwa mbere ntiworohewe imbere ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo aho Burundi bwatsinzwe amaseta 3-3. Burundi rero bukaba buri mu itsinda ritoroshe rigizwe na Cameroon ifite igikombe yatwaye mu mwaka wa 2019 Kenya ya kabiri ico gihe be n'umugwa wa Tunisia. Kuronka intsinzi imbere y'ivyo bihugu kikaba ari ikintu kitoroshe ku mugwa w'Abarundi kazi biboneka ko hari byinshi gikeneye kwiga.
Murakoze mwese mwari amuduteza abiri bakoze bagenzi bacu badufashije kuyatororokanya mwashikirije ano makuru na Diane Nkurunziza mugira amahoro ahiwanyu no mubanyu naho ubutaha.